bisanzwe ibibanza arimo amatara gengura uja n'uruza nta ruvangatirane rw'amafirimbi ya polisi barekura canke bahagarika imiduga amapikipiki n'amakinga hamwe n'amahoni yavyo umuntu yumva ariko mu gisagara ca Bujumbura mu masanganzira amaze kujamo bene ayo matara ibintu niko vyifashe biterwa nuko aya matara arekura icarimwe imiduga ibaruguru nepfo hakaba kajagari mu ihuriro ry'amasanganzira canke naho ayo ku ruhande rumwe agateba rwose kwerekana ikimenyetso giha abashoferi uburenganzira bwo kubandanya nko ku masanganzira hari ruhande y'ikibanza citiriwe kwikubukira ko Burundi imiduga ikunze kwisanga yose hagati mu ihuriro ry'amabarabarane amwe mu matara ya sahafi umunota wose ibara ritukura ribuza abashoferi kubandanya mu gihe ku rundi ruhande iryo bara nyene riboneka mu kiringo cy'imisogonda 42 muri urwo rutonde nyene amatara y'urwatsi rubisa rekura abagenda n'amaguru kurengana ya kimisogonda iri hagati ya 14 na 15 ahandi kaba 30 ibi bituma abatari bake batubaha ibyo byapfa bakabandanya ukuri kwamye mu gihe batarekuriwe nk'uko twabyiboneye ikitavuzwe cyo ni imiduga y'abajejwe umutekano n'abategetsi kuko nka yose yo twabonye mu kiringo kirengisa twatembereye muri ibyo bibanza wamengo ntiyerekewe n'ibyo bimenyetso uwo mushoferi w'ikamyo asa n'utahura batubahiriza ibyo byapfa
iminota ni meke yandiyo babaho yo gutebesha abantu ngaha byiza byo byongeza bakongera iminota
imbere yuko iyo minota yongerezwa umukuru w'ishyirahamwe wese agitaho umutekano wo mu mabarabara abona n'utundi tunenge Nixon Habonimana
ni vyapa bwa mena mbere basingagiye hafi na hafi ushobora kugera aye kikaguhagarika hageze aho ubona yuko bandanya utagize n'umuntu utanumwe akacagira ikindi kiguhagarika turibaza ko ngira ngo ni kubera bikiri mu ntango bataraheza kubitegura kuko biraboneka ko biri mu amakosa menshi cyane amenshi nuko usanga nka kirya capa cy'ugwatsi rutoto kirekura umuntu kwagenda haraho ubona kimara umwanya muto cyane ubaho hanyuma ukacubona nk'iki capa gitukura ico cerekana ko ubanza guhagarara ugasanga kiramaze umwanya muremure rwose ivyo rero bica bituma habaho uruja n'uruza rutameze neza
Habonimana abona kandi kucyari gikwiye kwihutirwa atari gushyira aho ibyo bimenyetso
ibyihuta ni byinshi kuko amababara dufise novuga ko ageze aho umwasi ashaka murabona ko n'amabarabara agizwe n'ibinogo byinshi cyane kenshi na kenshi imituka irakunda kugongana cyane ugasanga baragonza abantu usanga bariko bagomba gukwepa cyane kubisa ibyo binogo nyine bironona n'imiduga
ibyo binogo n'ubu birahatari hake imiduga bayitaga imbaho canke ikabigwamwo ahimbwa mu gihe cyo gusanura canke gushinga insinga nshasha z'umuyagankuba n'amatelefone canke ibindi bikorwa ntiyakunze gusanurwa n'ingoga mu gihe abahinga bavuga kw'ibarabara rimwe ciwe ikirometero kimwe gishobora gutwara hafi muri yaridi w'amarundi Habonimana haricanura abategetsi
cyari gikwiye gukogwa nuko mu gihe bazi yuko ahantu bashobora kuzuhacisha nk'ibintu by'amatsinga babakwiye kuhategura ku buryo n'ikindi gihe bakeneye nko gukora nk'insinga bashobora gucisha munsi cyangwa sinzi iki icyo kintu baba bakeneye kubikora ku buryo atabarabara byo kurigwa rirabomogwa nk'akaro bagashyiramo nk'ibintu by'amatsiyo ikintu gishobora gutuma n'ikindi gihe bakeneye ibindi bikoresho bakora batabanza kubomagura amabarabara hanyuma uko tubibona mu minsi mike amababara y'i Burundi azubagizwe n'ibinogo gusa
Fredi Mbonimpa umukuru w'igisagara cya Bujumbura yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuri ibi bibazo byose bubahagiye gukorwa inama yabo byega kugira ngo barabe uko vyotorerwa umuti amatara hagenga uruja n'uruza mu mabarabara mu Burundi yaheruka kubaho mu mwaka w'1999 yamaze igihe gito rwose kuko yaciye agongwa ayasigaye arapfa ntiyasubirizwa Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika